Abo bantu uko ari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri no wa gatatu bagizwe n'umwigeme hamwe n'umusore nk'uko byemezwa n'uburongoye zone ya Muyira Gedeon Mpitabavuma avuga ko bari mu bagize umurwi wabitwaje ibigwanisho watanguye kuboneka kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze muri utwo duce twa Kirombwe na Muyira umwe mu baba muri utwo duce yari umutima amenyo akagira icyo ashikirije mu gihe bagenziwe banse kuvuga ku gutinya ko bohava bahasiga ubuzima yemeza ko amaze guhura n'abo bantu bitwaje ibigwanisho avuga ko babasahura urukomba amazi cyane cyane amatelefone n'amafaranga
babambaye impuzu zisanzwe abo niboneye n'amaso ariko bafise inkoho hamwe n'amabugita twe tubona baduteye bakadutwara ibyo dufise amatelefone amafaranga nta kindi kintu batwaka twe nico gituma tubona ko ari ubusuma
mu myaka iheze harabayeho abitwaje ibigwanisho ndi mufise ubwo bakora ari abandi bagarutse
ubwo bandi twabubura ariko kubera ko atavyemeza dufise nico gituma cyo tubivugaho
abanyakirombwe basaba ko hufatwa ingingo z'umutekano kugira ko kagwi kabitwaje ibigwanisho gatuzwe ngaho mu Kirombwe uno musore asaba ko hufatwa ingingo ruhasha zo gukomeza umutekano
ubwo umuntu ntiyabubura none umuntu ashobora guca amafaranga ugakora hama wataha cyangwa uri mu nzira ukabona abantu bagusahura umva ni ibintu biteye ubwoba nyene
ni igiki musaba none
ico dusaba ni nkuko twasaba abaturongoye baba bategetsi cyangwa baje umutekano ko botuba hafi muri ibyo bintu kuko mu gihe bafise inkoho nako tanko dufise byogorana ukundi kushobora kubahiga
abo bantu hamwe bo barabasuma ino narayibonye mu Kirombwe ibasaba kuvabanura niyo ngeso yo kwiba bakaja gusaba akazi muri leta bakabaha amahoro
abo bantu bafise ibigwanisho baza gusahura abantu bakwirondere utwabo twasaba yuko boza gusaba muri leta bakahabwa ibikorwa bakahabwa akazi hama twebwe bakatureka ntabindi
umukuru wa zone Muyira aremeza ko abo bantu ari basuma bibisha inkoho ahakana ko abo bantu ari bafise intumbero yo kurwanya ubutegetsi Gedeon Mpitabavuma yabwijwe ijya Amerika ko bajejwe umutekano bariko barabakurikirana
abo bantu turiko turamenya iyo batahidira ningene babigenza n'umugwa abantu batanu babasuma bafise inkoho imwe n'ibibugita
mega aho hantu ama komite ahurimo bose umutekano ariho arakora neza
ama komite ahurikiyemo umutekano ariho kandi arakora kuko yaba dakora ntitwari kubimenya kandi amakuru dufise twavyumva ko bafise inkoho imwe ni grenade imwe no kuvuga rero ingufu zabo ziriko zirarangira
naho hari babiri bafashwe mu gitondo cyo kuri no wa gatatu mu bahora biba abanyagihugu bo kuri iyo mitumba ya Mirama na Kirombwe igikorwa cyo kurondera abagize uwo mu rwico kimwe n'ibigwanisho bahora bakoresha kirabandanya nk'uko bivugwa n'uwarongoye zone Muyira ku Muyira muri komine Kanyosha y'Intara Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.